Miguel América. Miriwene zanchuti, muteza matukuli ganyo viju gya Amerikari Samira na Washington DC mukirundi no mukinya Gwanda. Tuligene kerezo gya mirongo ita tunarimge zuko ezi kwa gata no muli bibili na chumi nindgui. Mulisu ya chumi no munani mulikumena Jowidiani na hazwe ndongo ivi ganyo viju no mganya.
Haje wa karorero mu minsi heze haheruka kwinjira ibikoko bibiri mu ijoro naratabajije nta numwe yaze kuntabara byari ibikoko byitwa imbwebwe zo mu ishamba zirigenza cyane rwose iyo zabuze nk'igitungwa zirashobora gutwara umwana zishoboye.
Numwe mu banyagihugu wo muri site ya Karurama ya gatatu yo muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke avuga ku kibazo c'uburaro bubi kiriko kibatera ingorane harimo nko kwinjiranwa n'ibikoko by'inyeshamba canke guhabwa uburozi butandukanye n'ababanyi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere yo kuja makambi no mu ntara mbanze ndabwire muri make ko abantu bagera kuri 80 harimo umushoferi yakorera radio yabongereza BBC muri Afghanistan bahitanywe na bombe yari yatezwe mu gatondo kuno wa gatatu modoka ye mu bwoko bw'igikamyo ku mugwa mukuru w'igihugu cha Afghanistan Kabul. Amakuru atangazwa n'igipolisi cha Afghanistan yemeza ko abagera ku 350 harimo abanyamakuru bane ba BBC muri Afghanistan ari bamaze kumenyekana kuba bakomerekeye cyane muri uyo mutego wakozwe n'umwiyahuzi w'umukamikazi. Muri abo bakomeretse harimo kandi abakozi batari bake bakorera ubuserukizi bw'igihugu c'Ubudagi muri Afghanistan. Ibiro by'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa navyo nyene bisanzwe bikorera i Kabul vyatangaje yuko hari byinshi vyononekariye muri uyo mutego. Muri Sudani y'umanuko ubucamanza bw'igisirikare bwaraye buciriye urubanza abasirikare bashika kuri 200 bagigwa n'icaco kwica no gushurashuza ku nguvu mu gitero bakoze ku bakozi b'amashirahamwe y'abagira neza mu mwaka wahera. 13 muri bo bumvirijwe na sentare y'Ijuba bagirizwa kuba barishe gufata ku nguvu guhohotera ubuzima bwa kiremwa muntu no kwiba mu gitero bakoze mu kwezi kwa ndwi ku mwaka wahera. Umucamanza mukuru yatangaje ko uzokwagigwa n'ivyo vyaha ashobora kuzocigwa urubanza rwo gufa. Ishamwe ry'abaharanira agateka kazi na muntu Human Rights Watch yemeje ivyashikirije n'umuyobozi w'ihoteli ahabereye guhohotera ubuzima bw'abakozi bayo mashirahamwe ahavuga ko bafatiwe ko inkoho bakongera bagashurashuzwa ku nguvu. Ubwo rubanza rwungururijwe itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa gatandatu bisabwa ko n'umushikirizwa amazi aho bashengejwe imbere y'ubutungane kugira ngo aje kwiweza ibirego biri ko biravugwa. Iyo nkuru rero tukazoza turababwira uko izobandanya. Umunyamabanga mukuru w'ishami mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yateye akamakuru wa kabiri leta irongowe na perezida Donald Trump wa Amerika ko kudakura karenge masezerano y'i Paris ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe. Guterres avuga ko ayo masezerano azofasha mu myaka itari mike y'imbere ubutunzi hamwe n'umutekano wa Amerika. Ivyo Guterres yabitangaje mu ijambo yashikirije abanyeshure hamwe n'amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike n'abarongozi mu bikorera utwabo muri kaminuza y'i New York aho yashikirije ico yibaza ku bijanye n'ivyashikirijwe na leta ya Trump bijanye n'ayo masezerano ya Paris agamije gukingira ibidukikije. Ivyo navyo akaba ari uko abategetsi ba Amerika baheruka gutangaza ko bashobora kuguma muri ayo masezerano canke bakayavanamo ikirenge. Antonio Guterres yatangaje ko yemeje kuzoganira na leta irongowe na Trump hamwe n'amashinga mateka ya Amerika kugira ngo batahuze inyungu zo kuguma muri ayo masezerano. Bimwe mu byayo masezerano ategekanya nuko ibihugu bikomakomeye byugabanya ivyuka birungika hejuru mu kirere kugira ngo ikirere tubifate neza. Abaramutse babikoranaho bakarenga kuri iryo jambo bumvikaniye Paris bagatanga amahera yo gushumbusha ibihugu bikenye ahanini muri Afrika. Nchuti zijuri ya Amerika mwiko mnutukumwa kure FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda muratwumvira kure FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ariwe wizitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com na ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikaze ni gwanyu mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe mikambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania harabana bagize imisi bakugwa mikambi bagatwagwa mu ntara zigize igihugu cha Tanzania ivyo turabigaruka ko handi hato ariko tubanze tunyarukire muri site ya Karurama ya gatatu yo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke ivugwamwo ikibazo c'uburaro bubi amazu atari make muri yo site nta miryango agira ivyo bigatuma hari kibazo cha bikoko vy'ibinyeshamba bibinjirana mu ijoro eka n'ubugizi bwa nabi nko gutanga ishano biri monogoje muri yo site akaruruka hafi nako kuri no wa mbere aho umuryango w'abantu indwi wahawe aside mu mfungurwa bari ko barafungura idonido n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse akora mu ntara ya Cibitoke.
Umuryango w'umukenyezi ndi ku mugongo Madalena wo muri site Karurama ya gatatu muri komine Rugombo niwe wahatswe kwicwa na aside mu ijoro ryo kuwa mbere rishira uyu wa kabiri. Uyu mukenyezi avuga ko bagiheza gufungura n'abakobwa biwe babiri hamwe n'abuzukuru biwe batatu igihe cy'isazi tatu z'ijoro bose icyarimwe baciye bafatwa baribwa mu nda bongera badahwa muri kino gihe bakaba bari ku miti. Ndi ku mugongo Madalena ahari ku musego mu nzu yiwe atwiganira uko byabagendeye.
Nimaramaze bashizemo mu iside abana barateka bateka ibiharage n'umuceri ngutuze kubirya tutatumva birimo birakera. Hanyuma tuza turafatwa ubwo nyine abana bararira baratemagwa mu nda twese dusatisiromera nk'abapfuye nyine. Ncandagenda aho hepfo rero ku mubanyi waho hepfo ndamubarira nyamara rero turarembye muhira bose n'imigandi kandi barimo radahwa. Nanje numva tamagara ndidugiye ngiye kuryama turatembagara gushika ngaha muhira. Iyo bica biranka nyine wa mubanyi nawe acaratabaza baca barayerera mu imihana bose baca baraza rero n'abasoda baraza. Bacha baratuma ko imodoka niyo adutwaye
kuvuye kwa muganga wakize
twumvise kamitende ko amafaranga baduciye nabonye tabona yakura ko ndi mfakaze ndavayo ndavuga nti ndakirira muhira ko na rosimiti
nubwo wakoze ibi ataramenyekana. Urongoye site Karurama ya gatatu ntirame bavesto avuga ko atameza atandatu arahera wundi muryango uhawe aside mu bifungurwa ariko Imani gakinga imvo zo guhanize aside n'ukutumvikana ko mu kibano. Kanyeshamba Leonard atwiganira ngene umwana wiwe yakubiswe n'umubanyi umwana mu kwihora agahakwa kumugandaguza umuti yari yabitse wo gupompa ivyamwa.
Umwana wiwanje yakubiswe n'umubanyi tubana amukubise amuhora ko ngo yararanduye ibigori by'undi mubanyi tubana hamanya mwana bikisha vundi twabimenya namwene kumukubita ntiyabimenya. Igihe kigeze rero nyamwana afata kwiside nari mfite muhira byo gupomba ibiti by'indimu ayijyana mu njya z'uwo mubyeyi. Ikibazo cyagiye ubutungane ikibazo baragitohoza kugeza ubwo na nyina w'uwo mwana bifungirwa ubutungane bubyumvirije buca bufungura uwo mudamu mudamu arataje muhira.
Ukutagira inzugi kwamazi yo muri no site ya Karurama gutanga kajyo ko kugiriranira nabi kubatumvikana. Uwirongoye avuga ko mu mazu 148 agize site igice cyazo zirenga zitugagwa. Aha tukibutsa ko abahaba arabateshejwe izabo mu ngwano zagezira ba mu gihugu nayo mazu babayemwo bayubakiwe nk'abantu aho nikora ari naco gituma bamwe badashoboye kuronka uburyo bwo kugara ayo mazu yabo. Ibintu byunyugwa nuko iyi site ya Karurama yegeranye n'amashamba ari hijya no hino y'uruzi rusizi rugaburi igihugu cha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Burundi. Ibi kandi bikaba inkwezi y'umutekano muke ku magara y'abanyagihugu bo muri no site igihe cy'ijoro. Aha ni mu gihe bavuga ko bamana amakenga ku bikoko bishobora kubajya. Umubyeyi bambonaniye Shadrack avuga ko imbwebwe zimaze kubinjirana mu nzu umunsi n'umunsi zishobora kubatwara abana.
Nkaje w'akarorero mu minsi heze haheruka kwinjira ibikoko bibiri mu ijoro naratabajije nta n'umwe yaze kuntabara mugabo naragwanya urwo rugamba n'abana turi kumwe mu nzu nyabikoko birasohoka biragenda.
Byari bikoko nyabaki?
Byari bikoko byitwa imbwebwe zo mu ishamba zirigenza cane rwose iyo zabuze nk'igitungwa zirashobora gutwara umwana zishoboye.
Umukuru wa site Karurama ya gatatu ntirame bavesto asaba amashyirahamwe yitaho abantu aho nikora kububakira amazi akomeye
rero izo 77 byukuri twasaba ko bishobotsa bagira neza boza nacu bakatwubakira izishobora gusa nizo 60 bubatse nyumve ngo bari kubatanga ishano mu babanyi cyangwa bene igihugu baragenda nimba avuye ngaha kajya gucingero asigatugaye kandi ndyagaruka asanganye nuko yahasize ariko hari rero nibyo biradutera amakenga byukuri kuri izo nzu zitugagwa nukuri
kuri ibi umuhanuzi wa Musitanteri wa komine Rugombo ajeje ibibazo by'imibano n'imico Firmin Habumuremyi avuga ko iki kibazo cy'uburaro cy'abanyagihugu bo muri site ya Karurama ya gatatu bagituye amwe mu mashira hamwe yitaho bantaho Nikola akorera muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke. Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Akoze Diane Ndonse. Abakunzi b'ikiganiro iwanyu mu ntara iyo nkuru bashobora gusubira kuyumva bace kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Ngaruke ku nkuru narinje ku masonga mukanya. Mikambi impunzi z'abarundi nduta muri Tanzania hari abana bagize imitsi bakugwa makambi bagatwagwa mu ntara zigize ico gihugu. Abavyeyi babo bana bemeza ko abana babo bariko baragurishwa kugira ngo baje gukoreshwa ubuzibu bavuna. Agahinda ni kenshi muri abavyeyi batize ko bazosubira kubona abana babo nkuko muvyumva muri no nkuru y'umunyamakuru wacu Leonce Niyongabo.
Cyangwa gashahwa gerurazi ntemba afise za muzo abana banje Thomas bagiye mu bijiji numva ko bagiye mu bijiji mugabo intuntu yanyishye numva ko baranagurishijwe
igituma twicurikiriye afise intuntu n'agahinda afise umubabaro kubera umwana wanje yagiye naragerageje kurondera ndakena kandi si jewe gusa ndi kumwe n'abandi batari bake.
Abona ababyeyi bo mu kambi nduta muri Tanzania batazi irengero ry'abana babo. Abo babyeyi bavuga ko abana babo boba batwawe gupagasa mu bice binyuranye by'igihugu cya Tanzania. Uyu mubyeyi avuga ko abana biwe bagiye ari babiri
ngo bari mu bijiji bya Musoma ngo aho nanje simenya niyo bari anya nahubwe ntimba yanyishye n'utwa kujyanja sinkijya neza ndi mukupa n'inzara. Cyewe bagiye cyo gihe bavuga ngo bagiye buye ngo mu mpera y'inkambi ngo bagiye guca amahera yo ku munsi hama nubu unya numva ko bageze ko muzamusoma hariho abatorotse abo bana ni batatu hariho n'umubanyi tubana amufiseyo na jyewe abana babiri umwe ni Thomas Bucumi Thomas uwundi Habyarimana Claude.
Uyu wundi mubyeyi ahejwe rya Amerika rya Musanze avuga ko umwana wiwe yagiye kuva mu kwezi kwa mbere.
Umwana yitwa Niyonkuru Ernest afise imyaka 14 yagiye avuye ngaha mu nkambi induta hanyuma amaze kugenda ndakezera ndabura hari mu kwezi kwa kabiri kwa mbere. Uwo mwana numvise ngo yagiye gukera ahantu bita Inguruka.
Aba babyeyi naho bavuga ko bamaze kumenya iyo abana babo bariko bajanwa kugira ngo babatore biracabagoye.
Bambwiye ngo ninguruka mu kijiji cyangwa bita Imusoma ni muri Kigoma hafi na Tabora. Bobo ngo bari bagiye gukera.
Gukera nako nukugira iki?
Bari bagiye kumukataba kuko ikinyamwaka.
None mwaribwize mumenya uwabatwaye?
Uwabatwaye ntidushobora kumumenya kandi ngo yatwaye abantu 30. Ukuntu yabatwaye je nari ku rusengero hanyuma sanga bagiye maze guperereza nkabaza abari muhira bambwiye ngo umwana ngo niyo nkuru Ernesto yagiye.
Amakenga rero ku babyeyi nuko batazi kwa abo bana bazokuraho basubira kubonana.
Dufise agahinda kadasanzwe nk'ababyeyi babuze abo bana tudashobora kumenya nuko kubaho bakibaho. Rero ikibabaje nuko tudashobora kuronka nyezi n'uwabatwaye ngo tubure tugire gute tubure tumushikirize ubutegetsi canke buratwereka aho dushiriye abana. Ubure dufise akabonge kadasanzwe kubera abana bacu tuburiye hejuru tukaburira hejuru abana twari twahunganye twagira ngo twari twabarokoye mugabo bageze ngaha tukaba tubaburiye hejuru tutazoshobora no kubona imva zabo.
Icyo ababyeyi bamaze kumenya nuko abo bana bagugwa kugira bikunde bave mu kambi.
Umwana yaragugwa umwana umwe yagugwa 100,000 morabo 33 urumva yuko bibariye hafi miliyoni 3 n'amahera hejuru. Rero ikibabaje nuko tudashobora kuronka nyezi n'uwabatwaye ngo tubure tugire gute tubure tumushikirize ubutegetsi canke buratwereka aho dushiriye abana.
None baratwara bamuko nyina babyata n'amakeyi babahaye.
Umwana bamutwaye nk'umutoro nta n'ikintu bashobora kuguha ndetse mbere banagenda atanu umubyeyi abizi uzabumva ngo abana bagiye batwagwa nk'inyagano batwagwa nk'abo banyaze bamwe mbere ndetse banavuga yuko kumbure aba batwara abo bakoresha imiti
ngo bagiye kwara abana 40 ngo abo bana ngo uwabatwaye ngo yarabagukije twebwe twumva ngo bamuhango nyamuntu ngo bihumbi jana jana ngo kokera ku mwana uwo muntu ntitumuzi ngo abandi bakavuga ngo nyamuntu ngo atwara abantu ngo kumite
ababyeyi rero bavuga ko abana babo bariko baje gukoreshwa kure y'ikambi kubera ubuzima mu kambi bwabananiye
abana benshi muri iyi minsi baragenda gukorera abatanzania bakabatwara nk'inyagano kandi bakagenda batasize ababyeyi kubera ubuzima bubi bw'ikambi bakena impuzu bambara bagakena kumbure n'uturibwa tukabaduke indya zikabanke igaca biboneka bagire gute bagende kuronderwa amayisha kandi batanabishoboye
bavuga ko bamaze kwitura inzego zitwara ikambi kugira ngo zibafashe kurondera
twaragiye kuri polisi tugiye kuri polisi batubariye nya ngo nitugende ngo kubiro bya UN ngo niho babitubarirane ngo bazoduhya ngo inyishye
maze gutoroka twarayituye ubutungane ku gipolisi tumaze kwitura ku gipolisi baturungitse muri UN nta nyishyu rero turaronka itomoye yabo bana
mu gipolisi ariko bibwira ko abo babyeyi ari bo boba batanga abo bana babo kugira bironkera kanote bigoye bikiriko rero kubwa abo babyeyi nuvugwa ko ari we yoba yatwara abo bana amaze kumenya ko igipolisi kiriko kiramuhiga yaciye akura meza mu bana bari batwawe harabagize amahigwe rero barashobora gutoroka baragaruka imuhira mu ikambi idwi rya Amerika ryarashoboye kuganira n'amagwe muri bo Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania ijwi rya Amerika
Chuti bakunze ibijo rya Amerika muramenyereye ku imisi yose ya gatatu nkano mango imisi yose ya gatatu yereza ukwezi tubaha kajyo yaho tubabariza ibibazo muganga kwibazo mwa mwaturungikiye uno musi rero tuza kugaruka ahanini ku bibazo bijanye n'ingwara y'amaso ko ari nayo twibanze ko muri kuno kwezi aho mu ruyigi abanyagihugu baba ibihumbi bitandatu aribo bituye amavuriro bafise ingorane z'amaso mwaka uheze wa 2016 muri iki gice ca mbere cuno mwaka ibitigiri vya bivuzire byashitse guhumbi n'amajana 5 ku murongo wa telefone rero ndi kumwe na muganga Levi Kandeke asanzwe ari umuhinga mu byo kuvura amaso akorera mu gisagara ca Bujumbura miriwe neza muganga kandi mwakoze kwitabira buno gutumire bw'ikiganiro iwanyu mu ntara
Mwiriwe kandi ndabashimiye kubona mwantumiye muri kiganiro
Ego ivyo bitigira bitangwa mu ntara ya Ruyigi birekana ko abagera ku 600 ari bo bituye amavuriro bafise ingorane z'amaso mwaka uheze Tuanze tubabaze ngaho mu gisagara ca Bujumbura vyifashe gute hari benshi baza baje kwivuza amaso
Ego cyane ico gitigiri naho ndacumva ari gitigiri c'abantu benshi ugiye kugereranya nuko ishirahamwe riraba by'amagara y'abantu OMS ribiharura hanyuma ugiye kuraba n'ibindi biharuro byo mu bindi bihugu si abantu benshi na gato kurugererane umuntu afata yuko umuntu umwe ku bantu batandatu akenera kubonana na muganga iyo atarakwiza imyaka 40 murumva ko ari abantu benshi cyane hanyuma abantu bamaze kurenza imyaka 40 ntabotsa atanu mwavuyemo birasaba yuko abonana na muganga w'amaso rimwe mu myaka 3 icyo giharuro rero si giharuro kinini cyane aho ibujumbura noneho abayitura abaganga b'amaso igitigiri cyabo gisumbico kumbure kubera ibujumbura hari abaganga benshi hanyuma n'abantu bahaba bakaba bafise uburyo bwo kujya kwa muganga gusumba abari hagati mu gihugu
bisigura ko hagati mu gihugu hashobora kuba n'abagendana izo ngwara z'amaso ariko ntibapfe barabimenye ko bazigendana
Ego cyane nibyo bitukunze kubona iyo tubonye abava hagati mu gihugu kenshi na kenshi arava ukutamenya bakaza kwivuza bamaze gucegwa cyane amaze kubona yuko atakibona canke yuko ababara cyane amasamo babaza ariko yaba yarituye muganga imbere y'igihe ugasanga twaba twashoboye kumutabara atarinze kugira ingorane abari mu hagati mu gihugu nibyo baragira ingorane gusumba bari mu gishagara
bazigira kutitaho ayo maso yabo canke aho babaye haba iyo myotsi yo bariko barateka ibitandukanye iyo vumbi yo bariko bararima ibitandukanye navyo biza bisongera isibe uko gukarigwa kwa maso
aha ni umuntu yofatira yuko hari ukutamenya kandi si bintu byo ngaha mu gihugu cyo Burundi gusa n'ibihundu bihugu byo muri Afrika nuko mbere n'ibihugu biteye imbere bya Buraya nuko hariho ukutamenya niko gutuma abantu bashobora kumererwa nabi ico nico kintu ca mbere gituma abantu bivuza batevye icya kabiri kandi akaba ari cyo turiko turaronderera mu mutima ku gutanga ikiganiro kugira abantu bavyumve icya kabiri ku bantu bari mu gihugu hagati no kutaraho nk'ivuriro hafi yabo icya gatatu murazi yuko abaganga bavura amaso ntaro se baba bari mu ntara ya Bujumbura no mu bindi bihugu usanga bari ku mugwa mukuru hanyuma imunyuma ikiza mu nyuma n'ahantu baba mugabo si cyo kiza imbere nibyo abari hagati mu gihugu kwera imyuga yabo ijyanye nabyo byo kurima kuba bakora n'imyotsi n'ibindi bituma bakarigwa n'indwara z'amaso gusumba abandi ariko si cyo kiza imbere yaba bishobotse bakaba bafise abaganga hafi hanyuma bakaba bamenya igihe batwiza kujya kwa muganga boheza bakabaho nk'abandi bose.
Muganga tumwe mutubazo twabajije n'abanywanyi bacu harimo nk'uwatubajije atubaza ngo mbega nk'iyo hari uruzuba runini umuntu agatembera nta maruri yambaye amwe yo gukingira amaso vya bituma ayo maso yiwe agwara canke ntaco vyica ku maso.
Mu bisanzwe noneho twebwe turi mu bantu bafite ukuba gwirabura amaso yacu arakingiwe gusunga ajya amaso y'abantu bafite uko baguhera ngira muramaze kubimenya no kuvuga rero ko kubera twamye dukurira ahantu hari izuba umubiri wacu uramenya gene wikingira kuzuba ariko kubera uko ubuhinga bugenda buratera imbere abantu bakaramba gusumba uko bahora twasanze yuko abantu bikingira amaso cyane cyane hagati y'isaha zitanu gushika ku isaha cumi zo ku mugoroba hagize izuba rikaze basanze yuko abikingira izuba aribo mu busaza bwabo bamaze kurenza imyaka 70 n'iyindi aribo batakunda kugwara indwara nuko ntazi uko nayita mu Kirundi icyo iyo bita DME la degeneration maculaire DLH igaheza ikaza itebye na mbese nazijya bita cataracte ziraheza zikaza zitebye kubera umuntu aba yarikingiye ariko rero ntitwoshigishimikira ko cyane kubera iwacu ku bantu bafite uko bagwirabura dufise akantu bita irisi kirabura karimo pigment nyinshi Imana yabikoze ibizi kugira ngo dushobore kwikingira izuba no kuvuga izuba ribaye ryinshi karaheza kakiyugara umuco w'izuba winjira ukabamuke ibintu byononekara mu jisho bikaba biki.
Yego nuko twibutse ko turi kumwe ku telefone na muganga Levi Kandeke umuhinga mu byo kuvura amaso ahariko adufasha kwishura ku bibazo bitandukanye mwatubajije kuvyerekeye ingwara ya maso. Hariho uyundi yanditse ngo mbega ingwara bakunze kwita ingwara ya maner nayo yoba ari ingwara ya maso.
Icyo kibazo ndagishimye cyane kubera mu bikorwa bya misi yose abaganga bamaze gushika mu Burundi bavura amaso baca basanga mu Burundi dufise ingwara nshasha bita ngo ni ingwara ya maner. Mugabo ndagerageza kusigura iyo byaje biva nayo kubaganga intangwara bita ngo ni ingwara ya manere ibaho ariko reka manze ndabasigurire neza icyo bita amanere. Amanere ni agace ko mu mubiri gatwara ubutumwa kabukura mu bwonko kabutwara mu mubiri wose kakawucisha mu kantu bita moire pinier. Ayo manere rero afatanya ibiri mu mubiri wose n'ubwonko. No kuvuga ayo manere agawuwemo kubiri hari ayo bita amanere sensitive no kuvuga ayo manere ari ku rukoba ari mu mubiri iyo umuntu agukuze ko canke gukomerekeje urabona kucubabara niko gaheza kagatanga ubutumwa mu bwonko bati harya harabaye igikomere ugaheza ukumva ububabare. Ayo manere tuvuge ndabahaye nk'akarorero nk'abajya bagwara imibembe hari gihapfa yononekaye kubera indwara y'imibembe. Umuntu agwaye indwara y'imibembe rero umukomerekeje naheza namenya uko kwameretse ko naheza ngo ababare kubera ayo manere aba yarononekaye. Ayo ni ubwoko bwa mbere. hakaba ubwoko bwa kabiri bw'amanere bitwa amanere moteur, ayo yoyo nayo niyo akorana n'imitsi kugira ngo ibintu biri mu mubiri tubikoreshe. Umuntu ashatse guhaguruka agatembera akoresheje imitsi yiwe, niyo akorana n'ubwonko kugira ngo umuntu ashobore kuzarakoresha imitsi ye mu mubiri. Hanyuma rero nk'uko mubyumvise cyane cyane kuri ayo manere sensitive, iyo umuntu abonanye na muganga arashobora kurondera kumusigurira abantu bakabitahura nabi, akumva ati ngo aya manere mugabo murumva yuko ataba aramanera gwaye amanere gusa niya muha ubwo butuma yuko hari ikintu kitameze neza. Nta ngwara yitwa ngo ni ingwara y'amanere kwa muganga iriho. Rero iyo abantu bafise ububabare bwose arubwo mu mutwe aho ku gikanu arubwo mu mugongo bwose bumva ko bayita ati ni ingwara y'amanere, mugabo ukaba wumva ko kwa muganga atangwara y'amanere iriho.
Nuko murakoze. Hari kandi n'undi munyagihugu yatwandikiye wari mu ntara ya Gitega avuga ngo mu gihe amazi igihe havuga ikibazo cy'amatara acikagurika mu ntara zigize igihugu zitandukanye harimo Gitega, ati ngo gusomera ikaye nko kukabuji hari ico vyo bavyica ku maso y'umuntu.
Nico kibazo ndabona ko ni kibazo ciza cyane kubera abatari bacyo barakibaza. Icyo mubwirizwa kumenya nuko kugira ndabahumurize kwigira kwibuji nta na kimwe byica ijisho. Ariko kirafise icyo byonona ku munyeshuri aba ari kariga, ni ukuvuga yuko araheza akaruha nigoga. Ariwo yari kuba ari ku itara ryiza rya kari murika neza, arashobora kwiga nk'amasaha atatu atararuha. Ariko yaba ari kabikorera ibyo nyine kwibuja amasaha abiri, isaha imwe n'inusu akaba yamaze kuruha. Murumva yuko bata umwana ariko yiga ahantu hari umuco mwiza, uwundi ariko yiga ahantu hari umuco muke, bataba bariko biga mu buryo bumwe. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri naho iyo amaze kubandanya akabona ati jewe ibyigwa sindabiheza, akacaguma akorera ko kuri uwo muco muke, ibishika nuko ateba rero akaruha arushe, agatangura kugira bijya byo kumeneka umutwe mu buhora mubona kubatebye kwigira kwibuji. Muri ibyo nibyo bikaca bizana izindi ngorane rero zo kumeneka umutwe n'ibindi. Ariko aciye aruhuka nta na kimwe giheza ngo kiba cyononekaye mu mubiri, naheza ngo umuntu avuge ngo ujisho ngo ryononekaye cyangwa ngo rirasubira inyuma kubona n'ibindi. Nta na kimwe byonona, gusa nuko umuntu aheza akaruha kare.
Ego, murakoze gose muganga kandi muganga Levi Kandeke. Imbere ko dusezerana nashaka mubwire abatwumva bari mu ntara zitandukanye no mu gisagara cha Bujumbura mu makambi naho nyine baratwumva nk'akajambo mu batekerera kugira ngo bashobore gukingira amaso yabo ku buryo butandukanye.
Ego, inyigisho ni nyinshi. Ya mbere ijyanye n'abakiri bato barya abana bakivuka. Abana bakivuka twagire tusabe iyo umuntu abonye ko umwana kivuka atabona neza, bakabona yuko ashitse ku mezi ane ataragera gutwenga, ashitse ku mezi atanu utamuha ikintu ngo yakire, yuko umwana atababona neza barya abana badatwenga, nukuca mubatebukana kwa muganga w'amaso akaraba yuko atangwara y'amaso iriho. Kubera abana bisaba ko umuntu abavura hakiri kare, naho kuba gafise ukwezi kumwe umuntu aragapima kandi akakavura akagafasha. Abona bakiri bato. Hanyuma kuba amaze gukura nabo, ahanini ingwara igwiriye nijya ngwara ibabuza gusoma kukora imyaka itanguye kugwira, bijya ntacyo byica no kubonana na muganga igihe umwanya ubonekeye, umuganga akapima akabaha amarori kugira ngo umuntu ashobore gukora amerewe neza. Ariko rero kuri bose atanu mwavuyemo birahanuwe yuko rimwe mu myaka itatu umuntu abonana na muganga w'amaso. Cyane cyane iyo azi yuko mu muryango yiwiwe hari habamo abantu bagize indwara zo guhuma, ofise so wawe cyangwa nyoko wawe cyangwa sokuru yahumye utamenye igituma, uragenda ukipimisha ukaraba yuko iyo ndwara atari indwara muba mufise mu muryango bashobora kuvura, ziriho umuntu akazivura kare umuntu atarashobora kumererwa nabi.
Murakoze gose muganga Levi Kandeke, nibutse ko muri umuhinga yanonosoye ivyo kuvura amaso ngaho i Burundi. Mwakoze kwitaba kino kiganiro.
Murakoze kudutumira.
Mwakoze namwe mwatwumviriza Diane Nahazo na Macbilia Bero tuifurize kugira umunsi mwiza tuzosubira ejo nkaho twatanguriye.